Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu gerekerezo rya 99 gitukutu mwaka wa 2025 bakunzi mwese ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ubu ni wa mwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye naza kubagizwe n'ingingo nkurunguru zikurikira. Abarimyi yo mu ntara ya Burunga baragarika umutima n'itangwa nabi ry'imbuto y'ibigori yo mu bwoko bwa pane 53 muge iryo tangwa ribaye ku nshuro igira kabiri. Bamwe muri abo barimyi batarashikirwa basaba abajejwe intwaro ku ico gikorwa cokogwa mu muco. Ishyirahamwe Parseme basaba ku gisata c'uburimyi cotunganywa neza kigahabwa agaciro gakwiye kugira ngo haboneke imfungurwa zikwiye ku isoko n'ubutunzi bwiyongere narirya ibice birenga 50% by'abarundi bivugwa yuko bafungura nabi. Kugira bya 99 gitugutu uko umwaka utaje amakunga arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya indwara ya vese mu Burundi. Iyo ngwara ngo ibonekeza cyane cyane mu gwaruka ikaba ikarira abafungura nabi abafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso diabetes hamwe n'abanywa itabi n'inzoga byinshi. Amakuru twabateguriye saya gusa mukanja tubabwira ibyo nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Dasubiye kubifuriza ikaze imidogo ni myinshi mu barimyi bo mu ntara ya Burunga ni nyuma y'itangwa rya kabiri ry'imbuto z'ibigori yo mu bwoko bwa pane 53. Benshi bavuga ko batararonka na rimwe izo mbuto mu gihe ubutegetsi bwo bwari bwabemereye ko iryo tangwa ry'izo mbuto rizoca mu muco kandi mu buryo bungana ku barimyi bose. Abarimyi basaba leta gushyiraho uburyo bwo gutanga imbuto mu muco kugira ngo ntiyabe ugusubira inyuma mu mwimbu. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Nuko byemezwa n'abanyagihugu bo ku mitumba n'amakartier henshi abajeje intwaro ku mitumba baragirizwa kwihagira imbuto zose zari zigenewe abarimyi. Ahenshi basubiyemo kwandika abazironswa ku nyungu zabo canke bakaziha abanywanyi gusa b'umugambwe CNDD FDD. Aba barimyi bavuga kandi ko kugira ngo ushobore gushyirwa ku rutonde rw'abaronka imbuto byasaba kuba waratanze intererano y'umugambwe CNDD FDD mu matora aheruka hamwe no kwitabira ibikorwa rusange. Izo ngingo nk'uko babivuga zigaragaza kutubahiriza ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko no gukoresha iby'igihugu ku nyungu z'umugambwe CNDD FDD. Ikindi kibatera ishavu ngo nuko igice kinini cy'izo mbuto cyarungitswe ku masoko ahisa sherifisi ibiro bibiri ririko rigurishwa hagati y'amafaranga 40,000 na 45,000 by'amafaranga y'amarundi mu gihe igiciro cyari cemejwe n'ubushikiranganji bw'uburinyi cyari 900,000 kubera ko izo mbuto zeza kuwekwa amatagisi na leta. Abarimyi basaba leta y'u Burundi gukora amatohoza no gushyiraho uburyo bwo gutanga imbuto mu muco kugira ntihabe gusubira inyuma mu mwimbu. Bamwe baratinya kwinzara n'ubukene biziyongera mu gihe ibintu bitohinyanyurwa vuba kugira ngo abakeneye gutera bose baronswe imbuto. Basaba kandi kuronsa imbuto batayironse kuko bose nta bushobozi bafite bwo kugura imbuto ku mafaranga 45,000 iriko ku isoko.
Julienne Muzinga, turagushimiye igisata c'uburimyi ni ntangere mu butunzi bw'igihugu n'abanyagihugu. Zibashikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem ni mu gihe aheruka kugururwa umwaka w'uburimyi. Faustin Ndikumana akavuga ko ico gisata gitunganijwe neza cotuma haboneka imfungurwa zikwiye mu masoko eka mbere n'ubutunzi bw'igihugu bukisununura. Uyo muhinga mu vy'ubutunzi avuga ko ibice birenga 50% by'abarundi bafungura nabi kandi igisata c'uburimyi kitaratera intambwe ishimishije biturutse yuko abarundi bagikoresha ubuhinga bwa kera mu kurima. Faustin Ndikumana:
bambere ico gisata nico gituma haboneka ibifungwa ku masoko ico bita mu gifaransa offre alimentaire kigatuma gishobora guha uburyo bwo kwibeshaho no kugwanya ubukene mu barimyi no mu miryango iri muri cyo gisata hamwe no gushora no gutanga amafaranga no kuza amafaranga y'injira bukayi y'amafaranga y'agaciro ku gushorera hanze biterwa by'injira bukamazi mbwa uravye ingene cyo gisata nawe kimeze uko gufungura nabi mu bana ngene biguma byimunogoje 50% barenga karabiro mu kwijana barundi ngene baguma bari mu ngorane zo gufungura ibi biciro biduga ku buryo budasanzwe wabusanga ahubwo ibiciro mu by'ibiribwa byo bidugisha cyane wasanga ku kiro cy'umuceri uheze ku hafi 2000 birenga ipfo karimo 3000 amikuru y'abarundi hagabanuka twibere twaza yuko hari ibintu bimwe leta yofatira ko kandi gakorera ko kugira gisata cy'isano bwa mbere ibi byuko tuguba mu burimyi bwo kwibeshaho mu miryango butoto subsistance cyutina bigahinduka hakaboneka uburimyi bushobora gukorera ku masoko kugira abantu bashobore kugira ibyo bashobora ku masoko biboneka ikigira kabiri nuko mu burimyi bwo Burundi kubera bagikoresha uburyo n'ibyumati bya kera isuka bitwara umwanya munini kurima ugasanga umwanya bitwara kudo production nini icyo bita kudo production umuntu aza kwimbura ikintu cyamutwaye umwanya munini ugasanga no mu biciro biguma biduga kubera icyo bita economy de chere no kuvuga ibintu byinshi byimbukira ari byo byatwaye uburyo buke tutarabishikira
Faustin Kumana rongwe chama parse mavuga ko igurirana ry'abantu ari intambanyi ikomeye ku gisata cy'urinyi kuko isi ndimwa ica igabanuka niyari hasanzwe nayo ikabitunganijwe ugutariko n'ubunyene dutega amatwi Foste Ndikumana
igirana ry'abantu ituma masi yagabanuka gice cyihe gitari ku muryango haro 30% y'imiryango idafise amasi arimwe ko tusanga niyo si nyamasi ngatunganywa nabi ugasanga tuyatunganya nabi hamwe mahubakwa byabi yatwurimiramwe nibitunganywe neza ibyo guteza imbere ibisagara canke ibisagara bito bito birajizaso ibikogwe tutibagiwe rero namasire ya leta ibitari ibintu by'amasire leta usanga ariko atunganywa nabo ugasanga baherezwa bamwe abantu bategeka hari bijanye na n'imyavu yotuma isi yacu imbuka neza kuko bavuga ko si yacu ifise todacidite no kuvuga ubu amakari atuma itimbuka neza nka kera ibyo umwavuruka ari amafaranga leta amafaranga ishyiramo imiliyaridi amajana 3 zirenga kuri bije imiliyari d'amajana 79 kuvuga hafi 60% birenga aja mu gufasha ngo kugira abarundi baronke umurimyi ugacura mu ntara zose ingene umwavu udakwiye turi kurafasha abo barimyi utaboneka bagaca uhagiye ushyira hamwe ukora rimwe cyo bita monopole kandi tashirikukira kugwa ukabona neza ko haragahaze cyane ngo bari bafite n'inyungu mu kugira yohandanye imeze gutyo haro kudatunga ivyamazi neza ugasanga ihindagurika ryiza tugirira ingaruka mbi cyane kuvomera amazi ashobora kubikwa kubera imvura yabaye nyinshi ahubwo mbere ugasanga inkukura niyo iri kiraduheku iradutwara mu buryo bw'isi hari bijyanye n'ubushakashatsi kwigisha abakuru by'uburimyi kubafasha kumenya uburyo bushaka bwo kurima iyo usanga bitari kubiratera imbere n'uburyo bukwiye butarimo tutavuze rero abari bavu asanga aracari mu Burundi kazi adafite je bwumenyi bukwiye urasanga bita centre de rayonnement byo kuri goma cooperative bya burimyi bukomeye bukorerwa ku ma hectare manini manini bukimbuka cyane biboneka kuko na cooperative yatunganijwe nabi yumvire nabi kubyo dusanga hari mu politique gusumba
inzamba
turabanda ya makuru twabateguye kwenekezo rya 90 gitugutu umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ingwara ya vese izwi nko guhagarara kw'amaraso aja mu mutwe iyo ngwara ngo iri mu hitana ubuzima bw'abantu benshi ku isi mu Burundi iyo ngwara ngo ibonekeza cyane cyane mu gwaruka ikaba ikarira abafungura nabi abafise ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso diabete hamwe n'abanywa itabi n'inzoga byinshi inkuru tubaza Jean George Kibogora
ingwara ya vese n'ingwara iterwa no guhagarara kw'amaraso aja mu mutwe abifata kenshi usanga arabasanzwe bafise ingorane z'umuvuduko w'amaraso abanywa itabi inzoga nyinshi n'abafise ingwara ya diabete ubushakashatsi bwerekana ko kubicende 8% zabifata gusanga ibayatewe n'amaraso yahagaze mu cyo bita artère nashobora kubandanya iryo hagara ry'amaraso ngo rishobora kwica uduhimba two mu mutwe tumwe bita tuneron miliyoni imwe n'ibicicena ku munota umuntu akabashobora kuba agizwe n'amaneurone arenga imiliyaridi ijana ibimenyetso byerekana ko umuntu yafashwe n'indwara ya VC n'uburuhe usanga no gusanga hari igice cy'umubiri cyamugaye ugasanga umuntu ntashobora kuba kivuga neza cyangwa ugasanga yataye ubwenge kugira ingorane zo kubona hamwe rero no kumene ku mutwe kugira ngo umuntu ashobore kwirinda indwara ya VC nugerageza kurya neza kwinonora imitsi kenshi kenshi guhe bitabi kubarinywa no kugabanya inzoga kandi ngo nugukurikenera hafi ibyerekeye umuvuduko w'amaraso hamwe na diabete kubayigwaye mu Burundi indwara ya VC gufata abantu benshi na cyane cyane urwaruka ikabitegwa hanini no gufungura nabi umuvuduko w'amaraso hamwe rero na diabete ku isi yose indwara ya VC buri mu ndwara zihitana abantu benshi abandi ikabagira ibimuga abo bose ngo bashobora gushika imiliyoni 12 ku mwaka.
Jean Georges Kibogora arakenuye nkuko mumenyere ku minsi yose ya gatatu n'umwanya wo gukurikirana ibiganiro ku isoko. Ibiganiro cuno munsi tugaruka ku bijanye n'urukino rw'umupira w'amaguru aho abanywanyi ubwo rukino uyu munsi bibaza igituma imigwi y'Burundi itakironka ibibanza byiza mu mahiganwa mpuzamakungu ku isoko y'uno munsi mugishikizwa na Pierre Gahungu
ku isoko. Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Imigwi y'umupira w'amaguru yo mu Burundi imaze igihe itanga umwimbu mwinshi cyane mu mahiganwa mpuzamakungu icamwo akarorero ka hafi ni muri iri higanwa ry'ibihugu bya Afurika aho iyo migwi itashoboye gushika kure. Ega none iyo migwi y'u Burundi ibutwa n'iki gushika kure nk'indi migwi y'ibihugu mu gihe bitwi ko myinshi muri iyo migwi ifite abakinnyi beza basa n'abatanga icyizere cy'iyo migwi ko yoshobora guserukira Burundi. Ivyo nivyo tugiye kuganiramo kino kiganiro ku isoko tugiye kubashikiriza kuri mikro muri kumwe na Jean Pierre Gahungu musangwe ikaze
ku isoko.
Imigwi y'umupira w'amaguru ya Aigle Noir na Flambeau du Centre yaserukiye Burundi mu nkino za Afurika yose yasezerewe ku ntambwe igira kabiri. Umugwi nserukira gihugu mu kurondera ibihugu bizokina igikombe c'isi Uburundi bwabaye bwa gatanu mu migwi itandatu ivyerekana ko mu mupira w'amaguru umwimbu ubandanya kuba mubi uko iyo migwi yagiye iritwara. Reka tubibaze mugenzi wacu wakaje Inzamba Bertrand Ngendakuriyo.
Amahiganwa ahuza imigwi y'umupira w'amaguru muri Afrika ageze mu matsinda ariko nta mugwi n'umwe mu Burundi washoboye gushika kuri iyo ntambwe. Aigle Noir yari yaserukiye Burundi mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku ntambwe ya mbere yahuye n'umugwi wa Azas Djibouti iranganya ubusa ku Burundi Bujumbura mu rukino rwo gusubiriza iyo migwi irongera iranganya kimwe ku kindi. Aigle Noir ibona kubandanya ku ntambwe ya kabiri kubera ico gitsindo yatsindiye hanze bitahumurije abakunzi b'uwo mugwi w'imakamba wari wagize Imana tombora umugwi wo mu gihugu ca Djibouti kibayabaye mu mupira w'amaguru. Ku ntambwe ya kabiri Aigle Noir yatomboye nabi cyane kuko yahuye n'umugwi wa mbere muri Afrika ariwo Al Ahly yo muri Misiri. Abakunzi bo mugwi barabona ko gutsinda uwo mugwi ari nk'indoto kandi ni nako byagenze. Al Ahly yatsinze Aigle Noir Bujumbura ku kibuga Intwari yongera itsindira Aigle Noir ikayiro mu Misiri kimwe ku busa mu rukino uwo mugwi wa kinye iminota 70 utuzuye kuko bari baronse ikarati itukura ariko ntivyahubujije gutsinda nkuko byari byitezwe. Flambeau du Centre mu nkino zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo mu rukino rwa mbere yatsinze umugwi wa Al Akhdar Sport Club ibitsindo 2-1 mu rukino rwo gusubiza iyo migwi yaranganije muri Libya ibitsindo 2-2. Ku ntambwe igira kabiri Flambeau du Centre yanganije na Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania igitsindo kimwe ku kindi i Bujumbura. Abakunzi ba Flambeau icyizere kiraduga ko bashobora gusezerera Singida ariko siko byagenze kuko Flambeau yatsinzwe ibitsindo 3-1 i Dar es Salaam. Mu nkino nazo z'umugwi w'igihugu intamba mu rugamba mu itsinda F warimwo ugizwe na Cote d'Ivoire, Gabon, Gambia, Kenya na Seychelles igihugu cy'u Burundi cyasozera izo nkino kiri mu kibanza cya gatanu n'amanota 10 Uburundi busumbya Seychelles gusa. muhino chumi urundi bwakinye bwatsinze zitatu bunganya rimwe ariko muri izo nkino bwatsinze harimo insinzi zibiri za Seychelles iri mu bihugu bya nyuma mu mupira w'amaguru ku isi. Uwo mwimbu ukaba utanguye gutera impungenge abakunzi b'umupira w'amaguru mu Burundi.
Bertrand genda kuri yo arakenuye beka none iyo migwi y'Uburundi ibutwa n'iki gushika kure genzi wacu Desire Hatungimana akurikiranye hafi bijanye n'inkino mu Burundi aratubwira icyo abona uwo mwimbu muke uvako.
Nko muri ayo makrebe icyo bivako hanini nuko mu Burundi ihiganwa ryaho ni ihiganwa ribayabaye rikoresha cyane cyane abakinyi baba bavuye mu byicaro byo hasi aho nyine mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kigaragara muri icyo gihugu cy'u Burundi nuko iyo migwi yaho kenshi iyo umukinnyi atangiye kwerekana ko ashoboye kenshi baca bahava bakajya kuronderera ahandi cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuko ihiganwa ry'u Burundi ata amafaranga arimwo abakinyi nabo bakaba bashaka ingene bubaho kandi bakabaho neza nk'abandi bakinyi. Icyo rero cyatuma imigwi itakaza abakinyi boyifashije bigatuma gukina izo nkino za Afrika bibagora cyane dufataye nko bihugu bibanyi bya Tanzania ingene usanga nk'imigwi ya Yanga na Simba ifite abakinnyi beza mu gihugu ikongera ko abakinnyi beza iba yahize mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika ugasanga buri mwaka bobo intumbero yo gukina amatsinda gusa ahubwo intumbero no gukina n'urukino rwa nyuma muri Afrika. Ivyo bamaze kubishika ko kubera iki umupira wa kino gihe usaba amafaranga kubera abakinnyi bagomba amafaranga menshi. Mu Burundi naho twovuga yuko ibyo gushira amafaranga menshi mu mupira w'amaguru bikiri hasi cyane. Tugiye ku mugwiserukira gihugu nawe nyene ibikenewe sibike murumva yuko atahandi uvoma atari muri ya muri ayo maklebe yo mu gihugu niho bateza gukura abakinnyi naho iryo higanwa riri hasi ugasanga nabo bakinnyi kenshi bava muri iryo higanwa batanguye kuba beza bagiye mu Rwanda murindi higanwa naryo nyine ridakomeye ariko gisununuye gusa mu Burundi mu bijyanye n'amafaranga benshi ugasanga niho bava ugasanga rero umugwiserukira gihugu ntukomeye. Muri kino gihe tukunze kubona mu bindi bihugu bya Afrika nuko bakunze kujya gushaka abana bavukiye hehe bavukiye mu bihugu bya Buraya ariko bafite amamuko muri Afrika. Mu Burundi rero abo bana barahari ariko ntitubona ko bariko baraza ku bwinshi kugira baze gufasha mu gwiserukira gihugu ababishoboye tubona bofashije igihugu sibo baza ugasanga haracyari ko haza babandi bacishakisha babona ko iyo bavukiye atamahigwe kuzokinira ibihugu bafise. Ikindi gituma imigwi ikomera n'abakinnyi bakina mu migwi ikomeye navuze ko benshi bakina mu Rwanda muri Tanzania ibihugu tuzi bikunda kujya mu gikombe cy'isi mu gikombe cya Afrika n'ibihugu bifite abakinnyi bakina muri ya mahiganwa atanu akomeye y'i Burayi nibura bakina no mu yandi mahiganwa y'i Burayi ariko tuzi ko akoma akomeye. Aho naho Burundi nta mahirwe tuhafise cyane kuko dufise nk'umukinnyi umwe gusa Ndayishimiye Yusuf akina mu gihugu cy'Ubufaransa mu Guanis abandi usanga bava za Suède za Belgique mu byicaro byo hasi bigatuma rero umugwiserukira gihugu udakomera cyane.
Desire Hatungimana aranatubwira n'icokorwa n'iyo migwi y'i Burundi kugira ibintu bihinduke
mu maclub bategeza gukora ibishoboka byose bakagumana abo bakinnyi beza ahubwo bakarondera no mu bindi bihugu abandi bakinnyi bakaza kongereza inguvu z'abasanzwe ari mu gihugu babanje gufata bamwe beza bakabagumana bakabashakira imishahara myiza bakabashakira amenyereza beza b'abaprofessionnel. Ibyo nivyo rero bikenewe kugira abantu bashobore kugera aho bashitse hanyuma abakinnyi bagahembwa bakabashakira umushahara ukaboneka buri gihe amashyirahamwe amwamwe yo kudandaza amabanki amasurance agafata imigwi agashyiramo amafaranga nkuko tubibona mu bindi bihugu icyo gihe imigwi yokomera. Nawe mu gwiserukira gihugu abana bavukira hanze batagiye ngo babegere babashikira babasanga aho bari bashikira ababyeyi babo bashikira abo bana babereke ineza kuza gukinira igihugu na cyane cyane bagatangura kubaza n'abakiri bato bagatangura gukina mu bigo by'abato bagakunda igihugu hanyuma babahamagara bamaze gukura bakaba baramenyereye kina no mu bigo by'abakiri bato byokoro bitagenze uko biragoye cyane gose ko tuzobona umugwiserukira gihugu ujya mu gikombe cya Afrika ujya mu gikombe cy'isi kuko abandi bagezaho umukinnyi wese yigaragaje dufate naho byo bihugu byamaze gutera imbere za Maroc za Senegal za Algeria bacye bagenda kumurondera hakiri kare bakamuzana akamushyira mu mugwi wabo niko byategezwa gukorwa kugira tushe kuronka imigwi ikomeye y'u Burundi isiruka koko abarundi bakishimye.
Arakoze Desire Hatungimana kuri uyu mwihwezo mukumva ko hakwiye gufatwa ingingo zimwe zimwe muri ico gisata zotuma abakinyi biyumva nk'uko bariko barakinira igihugu cyabo canke naco gishobora kubabeshaho bakareka kwirukira imigwi yo hanze kubera yo ibafasha kwibeshaho. Nino ngaha duce dusozerera ikiganiro ku isoko co kuri uyu munsi. Mwakoze mwebwe mwese abariko baradukurikira. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, ndabikibanuye naho utaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Pierre Gahungu turagushimire ku kiganiro ku isoko. Ni ngaha mbere dushije dusozera amakuru twariko turabashikiriza kuri uno wa gatatu. Reka shimire mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha.